Imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.3. Inshuti ya bose mu Rwanda. Ku Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu voa.com. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha, amakuru dutegura tukanabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirindikiza cumbwira wa corona. Mu Burundi amatora amaze kurangira mu kanya gato karangiye. Bamwe mu Barundi bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko muri rusange igikorwa cyabaye mu mutekano naho atabuze utunenge twigaragaza.
Urabona yuko abantu bacitabiriye ari benshi cyane, icyo kintu kiraboneka kandi bazindutse, ubona yuko bafise ishaka ryo gutora.
Uyo ni Faustin Ndikumana, umuhinga yigenga mu by'ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi, aho yari ahejeje gutora mu gisagara cya Bujumbura. Uyu munsi rero amakuru yose tubafitiye yerekeye by'umwihariko amatora mu Burundi tukaza kugerageza kubagezaho uko abakandida batoye n'aho batoreye. Mu Burundi amatora yarangiye mu kanya rero karangiye, ubu hatangwa igikorwa cyo guharura amajwi. Uyu munsi umukandida w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye aho yatoreye haranzwe n'umutekano mu bitabiriye icyo gikorwa cyo gutora. Arashimira Abarundi kubona icyo gikorwa bagiha agaciro, agasaba Abarundi kurindira izovamwo batekanye. Nayo muri zone Musaga aho umukandida yigenga Francis Rohero yatoreye, yamenyesheje ko Abarundi bakwiye gufata amatora nk'umunsi mukuru aho gutekegwa n'ubwoba. Inkuru dushikizwa na Desire Hatungimana.
Kwidubu muri komine ya Giheta aho Evariste Ndayishimiye asanzwe avuka niho yatoreye isaha imwe yo mu gitondo. Muri icyo kibanza hari ibibanza byo gutoreramo bitatu. Abantu bateganijwe kuhatorera ni 1,109 nk'uko amakuru dukura mu bajejwe guhagararira amatora abitumenyesha. Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye abatoreye muri icyo kibanza kuko bazindutse. Abo bafise umutima wo konona nabo abasaba kutisamburirako.
Ndabakeza cyane cyane kubona ishaka bafise, benshi bazindutse kandi ariko batora umutekano, nta bantu ariko baronona. Icyo rero ni cyiza cyane ku buryo dutegereza kubakeza. Uno munsi ntihari ko hatora abanyamigambwe, hari ko hatora Abarundi. Umurundi wese rero yobanza kumva ko ari Umurundi ariko aratora, atari umunyamugambwe, atari akagwi. Rero iyo ari iby'igihugu yononye aba yiyononeye. Nico gituma rero nohanura ntagiye numwe acutse uwo mutima kuko abayonone igihugu ciwe nyene. Kandi turize neza uko abafise uwo mutima atari benshi baba bafise nabo nikogoma tubahanura uko nyene.
Francis Rohero umukandida yigenga aho yatoreye ku Musaga muri zone ya Muha mu ishuri rito rya Sokarte yifuza ko muri kazoza amatora adafatwa nk'intambara ahubwo Abarundi bakayitabira nk'umunsi mukuru.
Ntabaje wemba nshingiye ku kintu nyamukuru cuko amatora muri iki gihugu areka kuba ikintu cy'ubwoba. Mugabo kugubu amatora ari nk'umunsi mukuru, abantu ntibasubire kugira ubwoba. Umenga amatora aje kunyaga bamwe, aje guhezayo abandi. Jewe nkaba henshi nagiye nerekana ko amatora ari ikintu kije kuduhuza hamwe. Umuntu wese azana akanyamuneza azatwenga agira ati ngiye gutora indongozi nziza, ngiye gutora umuntu azoshira imigambi imbere, izo nyubaka izo nkiteka nkwiriye. Rero n'abafite umujinya mu minsi yeze numva yuko umenga abantu bose berekana ko ibara ryogwa. Ukumva umenga icyo bashira imbere ni gutukana, ni kwandagazanya. Icyo kimireje nkaranagira nti nicyo ushaka kwerekana ko amatora n'umunsi mukuru.
Amatora n'uwa gatatu yabaye imbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp, Facebook na Twitter zugaye mu Burundi. Francis Rohero amenyesha ko bikaba byakozwe ku neza y'Abarundi ata kibazo, ariko bikaba binyuranye n'ivyo asaba abijejwe kwisubirako.
Bishobora kuba bifite akamaro nk'uko bishobora kuba bifite ingaruka. Akamaro kabyo ni uko byadufasha twese gutuma tumana ko amakuru Abarundi bakamenya ibiriko biraba. Ingaruka mbi ni igihe bamwe bayikoresha mu kugira ububi gito, mu guca abarisha bavuga ibitari byo. Icyo byose urumva niho navuze nti uri umurongozi mu gihe ciwe niwe afata cyo no kwita responsabilite akamenya ati ndabiretse kubera iki. Mu gihe yabayirigije kugira ngo agabanye urukurukuru, agabanye ububeshi, agabanye ibyo konona, no mushigikira. Mugabo mu gihe yabarigira kugira ngo akwere ubwoba, ibaza ati baragumenya ukuri ntashaka.
Aho yarari mu Giheta, Evariste Ndayishimiye akaba yasavye bitoza n'Abarundi gushira intaha ishize.
Bahejeje gutora no kwitahira kubandanya ibikorwa, hanyuma tukarindira ababijejwe baharure, hanyuma batubwire ingene vyagenze. Kandi kindi novuga nuko umwe wese yovyakira kuko aha nitwaje muri sentara aho bakimanza kuko nta sentara nimwe irabaho nawe wicira urubanza no vuga na barundi twese turatora twakira ivyo abarundi bakoze na wewe ububirimwe kuko nico itumwe dashaka kuvyanka na wewe uburimwe
mwamenya ko aho Evariste yatoreye abaserukire ibihugu bya Nigeria na Tanzania mu Burundi bari bahishikiye Desire Hatungimana Kigali
agatongo asumukandida mu gambwe SNL utavuga rumwe na leta yatoreye havuka muri commune Kiremba mu ntara ya Ngozi yavuze ko ibiva mu matora nibitamushimisha zo kwitura amasentare ashinzwe gutatura amatati y'amatora Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi kuri iyi nkuru
Umukandida gatondwa asa aherekejwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'abandi bamwegereye mu mugambwe no mu bamucungerera ubuzima yatoreye ahitwa Iciri ni muri commune Kirembe ntare ya Ngozi aho asanzwe avuka hari nk'isazine zirenga gato abamenyesha makuru batanguye kwankirwa n'abaserukire mu Gwiseni ucungira amatora kwinjirana nawe kugira ngo bamufate amafoto n'amasanamu inyuma y'impari zamaze nk'iminota 10 gwasa yavu yavuga ko bitamujyoheye kubona abamenyesha makuru babuzwa gutangaza ingene yatoye gutyo babona kwemeregwa gukora akazi kabo amaze gutora gwasa yahamagariye abanywanyi biwe n'abarundi muri rusangi kwihangana barindira ibiva mu matora Gwasa yavuze ko nibitabashimisha bazo kwitura amasentare ajeje gutatura amatati y'amatora nk'iyubahiriza ibwirizwa shingiro n'izindi
abaduserukira mu biro do vote atandukanye no kuva ba mandate bategerezwa gutahukana ivyegeranyo by'uko ibintu byagenze kumwe n'umwimbo kuko ivyo nivyo biheza bigafasha iyo umuntu afise amakenga canya kangonongono nivyo biheza bigafasha kugira ngo umuntu ashobore kwitura inzego zibijejwe Sirabe ivyabaye hanyuma zigire icyo bishikirije nk'ingingo kugira ngo barenganure uwoba yumva yuko yarenganijwe kuko turumva yuko hari habafise intumbero zitameze neza bashaka yuko ibyo bipfuza ku mutima ariyo byohita aho kuraba ibyo abanyagihugu boba bavuze icyo tusaba rero nuko umuntu wese yobikora mu ntumbero nziza yukurondera yuko igihugu cyacu kiguma gitekanye
umunsi wose w'amatora na internet yari hari gutuma tumana ko amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi ntivyakunze agatogwa sayagiriza leta kuba yaciye imirongo ya internet kugira ngo ubusuma bw'amatora bukunde Uwahoza twari Burundi Domisiano Ndayizeye aserukira runanikira Burundi nabo nyene yatoreye havuka imurago muri commune n'intara ya Kayanza ahejeje gutora Ndayizeye hamagariye umugwi ucungera amatora seni kwirinda ubusuma bw'amatora abarundi nabo bakizera ivya yavuyemwo
kugira ngo ngaruka y'amatora izogende neza bikenewe ko umugwi ujeje gutegura amatora seni ubyifatamo neza kugira ngo ibiharuro bizova mu bibe ibiharuro byerekana koko icyo abanyagihugu bashaka biza no gukorera habona abasaba rero nshimitse yuko nk'abajejwe gucungera amatora aba baserukira ndani imigambwe inyuranye kuba bareka bagakurikira ibiharuro kandi bakabaha ibyo byemezo nk'uko bitegekanijwe n'amategeko hanyuma ari nta ishize twese tuyemere
Nuko amakuru twaronsa bivuga amatora yaracungerewe n'igipolisi n'igisirikare mu gihugu cyose umuvugizi w'igipolisi avuga ko atangorane zikomeye zibonekeje gusa Pierre Nkurikiye avuga ko tunenge twotwo tutabuze
kumuyira naho nyine hari modoka zibiri zibonekeje zifite amakenga zifite numero yo kugomba kongana mu mutekano hanyuma abaje mu mutekano basha barazihagarika bazihagaritse bagaragaza kuzihagarika imwe irabasiga yindi barayifata basanga kuko yari umuntu yarasimbaho yayonyegeje mu ikapo biboneka neza ko bari basimbere ngombwa n'umutekano bwa kumuhira urutana hariho umunywanyi w'umugambwe CNF yaje gutora fida iwe asanga nka makarata ane yo gutora kandi ashobora kuba ari ayukuri ubu rero yaciye afatwa kugira ngo amatohoza abandaye mabwaza aho yayakuye mu karere k'uburengero hariho abamandatere mu baba b'umugambwe CNF mu rugari aho batorera bita ku rusumo umwe yafatanywe afise urupapuro mwemerera kuza gucungera amatora rutari urwiwe ubundi muntu no muri quartier Swahili hanye ni muyinga aho bita kuri ecofocoranic gice cya bitatu hariho uwafashwe uwo muri umugambo nyine ariko aragerageza kugomba kubwira abantu abatora aho baza gutora ku mirongo
ntandorerezi mva makungu zigeze zibonekeza kiretse abaserukira ubuserukizi bw'ibihugu nka Tanzania, Kenya na Nigeria babonetse bacungera amatora ahatari hake. Amashyirahamwe yigenga akorera mu gihugu yoyo yabonetse acungera ayo matora. Ishyirahamwe mpuzamakungu Croix Rouge ritabara imbabare ryari ryakwiragije indobo n'amazi hirya no hino kugira ngo abaje gutora barinde gukaraba mu ntumbero yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Amatora yabaye umunsi nayo umukuru w'igihugu ayabashinga amateka n'ayabaje nama b'amakomine. Abashinga amateka bazoba ari 119 bamarikire ngo c'imyaka 5 nayo umukuru w'igihugu azomara ku butegetsi ikiringo c'imyaka 7. Bitekanije ko ibizova mu matora bitangura gutangazwa na Seni mu masaha 48 ari imbere. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Turagushimiye Pierre Clavier. Ugiye kwato iyizitanzu z'abanyagihugu b'abarundi zazindutora zimwe mu buzizi z'abarundi zahungiye muri Repubulika Demokratike ya Kongo z'imikambi ya Rusenga zifuza ko abo ihinduka kugira ngo abahunze bazobone uko banguka mu gihugu cy'u Burundi. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Desengabo yavugishije zimwe mu buzizi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenga.
Niteze uko hazobihinduka kugira impunzi twebwe turi ngaha mu Rusenda dushobora gutaha. Icyo notera kamo nuko gusa kimwe Seni baba ntagira hihengamira kugira Burundi turi mu kambi tutahe. Turifuza ko ubintu ku gihugu tugataha twava iwabo wa mahanga.
Kuri je iyo niteze ko amatora agenze neza bw'abarundi bo mu nkambi ya Rusenda ko twogira ibintu tugahugura. Uko kwa twita impunzi ntabwo ari ikintu duhekije agaciro tunezerewe. Dusaba ko atora ukuri bahagarara amatora Seni ihagarara amatora y'ibyo bivugwa ntibihaka amanatwe tukaraba ko twosubira mu gihe cy'amavuko cy'u Burundi. Twarejwe kwitwa impunzi twamanisha ku mutwe dusabye Seni be magabo. Zose zibahuri atora ntiyibwe inta ashire uwatwenewe. Arare magabo yibwe ko natwe abarundi turi hanze.
Impunzi mu gihugu cha Kongo bifuze kwanza iyo matora meza tani ariya tsumba yandi yo yabaye hama uwo bayatwese agakogwa biciye muco ama abo bananiwe nabo barushijwe nabo bagashira intahe ishize kugira umuperezida tuzoba turonse abashe natwe kutwibuka nka twebwe impunzi twahungiye mu gihugu mu bihugu bitandukanye mbese icyatumye duhunga akarondera abantu bose sanana bajya abandi mu politike bajya abo mu societe civile bari duruhara muri troisième mandat buzijya ntambi zabitumye zikavaho bakaganira kugira urundi wese yahunze igihugu babashe kujyane gutaha. Mbese twaragiye twumva yuko n'imigwi igwana n'imigwi igwana nabo bakayibondera bakicara hamwe kugira nabo babashe gutahuka mu gihugu kuko si abana b'u Burundi kandi si uko bari hanze.
Abantu turi hanze uraba mu mpunzi canke abagwanyi bari hanze turifuza yuko amatora yobaho ubone ku muntu kubera ashobora kugarukira kuri abo bantu bose kugira ngo nabo babe mu maho batahe kandi bashike mu mutekano baro n'amazi.
Twari twifuza yuko amatora i Burundi yenda neza bakaba ukuntu bitunganya abantu bajeje ubutunganyi bakurikirana amatora akagenda neza uwo batotora wese uzotsinda amatora arabe nta kundi tumwemere atware. Icyo twasusa nuko dutwa neza akabananya kedere igihugu cy'u Burundi agwayuke mu Burundi akwiragiza amashyirahamwe ndugutse mu Burundi hagati nati aho kuna amashyirahamwe yasahiye amashudufaranga biteza imbere akazabashisha imwe n'abandi bitungwa borore.
Impunzi y'u Burundi yahungiye mu ikambi ya Rusenda muri Congo nta kintu kinini niteze kurana amatora kubera ngize n'ubiyo numvirije amaradiyo bikora avugwa ndumva ko umugambwe uri gutegetse ari watinatuhunga n'umunsi utarahindura imvugo atamvugo nziza urakwisha nirije kumba nteruka kubona vise asanga usebe amatora mu gihugu narumvise katandukane na nkururiza kuko nk'umuntu yamaze kuvuga yuko umugambwe wiwe ari umusozi w'icyo gatamuntu ashobora umusozi ushobora kunyukira ukakwica nace mbona yuko bya bindi nyine 2015 eka n'imbere yaho ari bya bindi nyine nce ndabona yuko niyo abarundi bo kwitonda bagatora uyifuza ashobora kuba mutangaza ari bwa busuma akabimbora kuzobandanya gukora ibara abasenede bazobandanya gupeteza abandi bantu bose baravuga rumwe
bivanye nuko twavuye mu Burundi twanka gatotezo mu gihe inzego byoshika zigahinduka turashobora rusubira tugataha tukaje kwa igihugu cyacu. Ariko icyo ntahava mbesha cyo bigumye uko byari riri aho urumva ko ntahavaga kwita mu mitoka yari kwicika bigahinduka turataha ko bigumukarira kuri simva umuntu yahava kuvuga ko yota bo jewe nko tugenda turumva inkuru nyine abasigaye batubwira turumva ko ari zigiye kugwasa ashobora kuba yotsinda bishitse bagatsinda tuzubutashe ariko hagatsinda murage basanzwe
Na chiza kini ni chivite guyemo kuko ugushikwa matora alikarawari kwa abantu benshi kiri hanze y'igihugu bashaho jamawe mato bahunze kumva umutekano wa ariho ndakwa cyo ayo matora turumba ko atari abose kuko ariho abatari abayamukandara barundi hariho abo tuzi ko abanyarwanda benshi bari hanze y'igihugu abiza kuba bari mu gihe nabyo bitegwa mato biragwe rero kugira ngo abantu baze bakunda ibivuye mu matora mu gihe benshi atari mayo mbo kandi kwa bise ko hari n'abarurizi mbamfungwa biza gukyana mato atemereye kuza kwinama matora kugira ngo abe mu muco biyavuyemo bibonekane ko atamanyaga n'ubusuma burimo ibizavamo nta kinini tubyiteze no kuko turabona ko hari bitangiye itakoza kugira amatora abemeye ibandize bose
proxide verast
abasuje bakunzi zanganye ibijwi bya Amerika dufatanye kubona amakwezweho kandi yizewe twasangiza abatumva kubera iyo mpamvu turabasa kutugeza amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwira naho genda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook ewa radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko gutema 1 2 4 1 3 1 9 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
naho ishyira ikamere ikorera mu gihe muri gihe bamwe barundi bavuganye nabyo bavuze ko muri rusange icyo gikorwa cyabaye mu mutekano waro tunenge twagiye turigaragaza Faustin Kumana muhigenga mu bijanye n'ubutunzi ari mu bavuganye n'ijwi rya Amerika akiva gutora umviza uko yasanze bimeze kuri mikro ya mugenzi wacu Edigwem
icyo gikorwa nagikore kandi ijya no hino hari nkuru za muri dushikira harabari kuri dushaka baguhaye inkuru ba telefona ubambere hoho najemeje kugikora aho mperere nga musanga ka Bujumbura ubwambi hoho nuko abantu bacitabiriye abe cyane ikintu kiboneka kandi bazindutse ubona yuko base ishaka ryo gutora cyo kintu cyagaragaye bajija anahariye ho kwaciye ndetse mbere hamwe nta muri Bujumbura hariko haraza umuntu umwe ku mabyo amwe kirese nka nko mu yendi numvise avuga ko hari akira abantu benshi kati na buyendi na hari akumusaga hari akiri mirongo mugabo abo abantu bashitabiri ari benshi kandi benshi bazindutse urabona yuko ari amatora abarundi bitabiriye kabisa
kuba ubona ubwitabire buri ku rwego rwo hejuru cyane kuri wowe ibyo bivuze iki
yewe nibaza yuko wabarundi amaze gutangura bakamenya amatora icyo asigura bakamenya ko utoya bari karatora kadoza kiwe hanyuma urumva ubaravye bihitiye mu gihugu bakaraba icyo bifuza bakaraba barabanza gutabara ku myaka burya ijwi ryawe nibyo riba ari kuri aguha kadoza ikigihugu cyawe uko cyifuza niho rero tubona yuko ku muri n'amatora y'ibihumbi na cumi na gatanu n'amatora asatana natari yaragenze neza amatora y'ibihumbi kuko hari abatari barayitabiriye n'ay'ibihumbi na cumi muribuka yuko yabaye bamwe baravuga ko ibyo barayavamwo hanyuma aya yo mu y'ibyirashingiro urumva benshi ntibari kubara yakurikira kubera atakintu cyari ko kirahinduka babona batahura mugabo ubu urabona ko bavuga agiye kumura amatora twaheruka tubonamo abantu benshi yari nka 2005 nuvuga yuko rero ayo 2005 hamwe imigambi ari nka yose irimo ni nka yasubiriye kuba rero ubona ko imigambi yayitabiriye hama akavuga bati ubu rero turagiye gutura turabona imigambi kayitabiriye kumbura bo twifuza turababonamwo turagiye gutora kandi twazi ko tugiye gutorera kazoza k'igihugu cyacu iko niyo nsiguro je nabihaye
bwana Faustin Ndikumana uraho ngaho mu mujyi wa Bujumbura aho watoreye muri icyo gihugu indorerezi mpuzamahanga nyinshi ntago zashoboye kuza kwitabira igikorwa cyo kugenzura uko amatora agenda cyane cyane bitewe n'ibibazo by'indwara ya virusi ya corona yibasiye isi ariko nkawe umuntu ukurikirana hafi politike y'u Burundi wagezaho ngaho ku biro by'itora umwuka wari wifashute
hari hatuje hari abapolisi usanga abapolisi hari usanga abasirikare benshi icyo tubona nuko abajeje umutekano kabisa bari bahari barahari kabisa ukabona yuko nabo nyine baje gusekiriza ayo matora ibyaba usiva televisi manje twabyumvise si benshi ubona mugabo tugiye turumva hirya no hino urumva yuko n'utuntu tumwe tumwe tuba tugira tube tutameze neza haraho wumva ko bajeje umutekano baca bahashika kiretse aho twigeze kumva yuko muzarumonge ni muyinga yageze kuba ahantu bavonga ba mandateri ba senere bariko ngo baraba ngo baba basohoye mabira mwamwe hanyuma no ngaha mugaga bakavuga ahantu umuntu yari karashaka guhindura abantu muri biro de vote muri ibyo kumva yuko hari abajeje umutekano bashiye bashika bakabikosora kumbure hariho n'ibintu bivana na n'ingene umuntu utunganya amatora abantu bari karabyifatamo naho bari batubwiye ko hari abantu bari bashatse kuza ngo gutora bashaka kugaruka gutora nk'ubugira kabiri muri iyo za kinama mugabo biraca birafatwa hanyuma abajeje n'umutekano mbere baca barashwa bashatse kuza baravuga bati urabe yuko atwawo bagira agaruke gutora ubugira kabiri ngo yisubirize uko hanyaga yuko ibihuha yuko hari amakarata asanzaye mu bantu ngo yandi ngo bashobora kuza gukoresha gushyika abagiye baratubwira kuri tele batubwira bati ikibaye habajeje umutekano bahashika urekumbure ikindi nacyo twagiye turabona uko bivuga bati uheje gutora amubwira ngo aca agenda ntagume ngaho ntibize gutera intuze icyuka kibi abantu batangira gushwanira ku mabiro do vote kugira bize kuba mu ituze ubu rero igihambaye bavuga bati uko abantu bari baca basohoka bagaca bagenda igihambaye ni uko bamwe bita abamandateri b'imigambwe yose babwiriza kuza kuba bahari hanyuma amategeko akurikizwa kuko bavuga yuko abaharura si abatwara abo muri biro do vote si perezida n'abo muri mambere ba biro do vote ibiro by'itora hatora abantu badatorwa mu bantu pesike batatu ba nyuma cyangwa abari bo baratora ba nyuma icyo mbona gusa ni ukukumabwira mwamwe abantu mbona basa n'abagabanutse umuntu ariyumvira ati ndo nabo batatu ba nyuma batangura guharura ryari kuko abantu basa n'abazindutse ukabona umengo ariko haraza umwumwe ntawuzi rero ingene abo baza guharura yuko nihagira nka biro do vote usanga amasaha yo guharura ageze abantu basa n'abatakiza nicyo kibazo gusa ni umuntu ariko aribaza ati kumbure birava bigende gute mugabo ngira hariho nyine bo bitunganye mu migango bakaba bazi yuko ubundi ababizi ko afite n'inyungu nyine ibibona igaragara mu manyamigambo ngira ababitunganyije ku buryo hagira abantu baza kugenda ku munota wa nyuma ngira baze kuraba nyine abo bantu batogwa nibaza kuko icyo ko umugambi wose ngira wucise ubwo utogiza mara ko kumbure mugabo igihe abo bamandakire bose bari mu mabiro baba ariko barakora bakaza kuruha kopi y'ibyavuye mu matora ndumva ko ata kibazo cyoba kuko nyimba umandakire w'umugambi wose ari ufise kopi iyo kuri bishake biro do vote urumva bose arashobora kumenya ibyo biba byavuye mu matora umwe wese kuruhande rwiwe
hanyuma bwana Faustin Ndikumana ni nka ryari abarundi bashobora gutangira kumenya ibyavuye mu matora by'agateganyo
ubisanzwe mu Burundi birakunda kugahora binyaruka igishasha nuko kuri biro do vote bavuze ati internet zahagaze nta ushobora kuronka information bavuze ngo abantu binjira na matelefone ngo bagire icyo bafotora ngo bagire icyo bagire iki hanyuma urumva rero seni iza kubanza gucirindira yuko ayo majwi yagiye arava muri biro do vote imwimwe yuko yayishyikiriye amatangwa kuza baragira muri rusange ibyo mu bisanzwe byahora bitangura kunyaruka kuko wasanga abamenyesha makuru bariko barabivuga mbere bigaca bituma na seni yihuta gukora icyo gikorwa mu bisanzwe kenshi bukeye abantu baba batanguza baramenya ingene ibyo biri kugenda ku munsi wa mbere ukurikira mugaro sinzi ngira seni nayo ashobora gufasha iminsi ibiri atumuga kuko baravuze bati yuko abantu bazurindira icyo seni ivuze mugabo ndibaza yuko hamaze kuba habaye ayo makopi ku bamandateri bose ndibaza ko abamandateri bose nabo baba bariko barakorana mu migambi y'abagenda bavuga bati mwe mufise ibingana gute muri zone kanaka muri komine kanaka mu gihugu kanaka mu ntuze kanaka nibaza yuko umumandateri wese afise kopi igaragara neza ko ari iyo batahimutse ngo binyuranye nibaza yuko ubusima ngirabwo gabanuka.
Hanyuma hakomeje kuvugwa impungenge z'uko seni cyangwa se abategura amatora baramutse batitwaye neza bishobora kuzakurura imvururu mu gihugu nyuma y'amatora, ariko nkuko watubwiye bavuze ko kugeza kuri uyu munota ibintu nubwo harimo duke tutagenda neza, ariko kuri wowe ubona ko ibintu byabaye mu mahoro n'ituze, hari kizere ufite cyuko biza gukomeza kubonye hanyuma umuntu akaba yavuga ko amatora muri rusange yarangiye mu mahoro no mwituze?
Nibaza ko burya amatora ikintu gihambaye cyane ni barura ry'amajwi, burya aha abantu bariko bari barundi bariko baravuga aho bahagaze umwe wese ku giti ciwe, bariko baravuga aho bahagaze, hanyuma ubu rero kugira igihe cibarura, icyo gihe rero cibarura niho umuntu aza kubona ingene biza kuba byagenze. Uko mwibarura nuko abamandatere bose baba bahari bikaba kumugaragaro, kandi ntagira umumandatere avuga ati jewe siho ndi, hanyuma iyo kopi akaba yifise neza akavuga ati jewe ndafise kopi yo kuri biro do vote yose ingene byagenze. Urumva muri icyo gihe rero iyo bariyo ntango ya mbere mu gihe umwe wese afite kopi kandi baharuye ku mugaragaro atari karatega ubwoba atari karatega ubwoba. Icyo kintu kibarura inkeri ziza kuba byagenze nicyo kiza kuba cyotangura guhumuriza, kuko abavuze bati hari abamandateri bamwe basohowe aha abandi baragira gute, biriko biharurwa na banaka ariko bihanura nabi ariko baragira gute barasohoye abantu, ibyo biri kudakuzana muco. Hanyuma ikintu cyose gikwiye gucikora nuko yaemarezirita ku mabiro do vote yose ahaba ari iyo tegeka guca amenyekana ayo makopi ayo seni bifise, ku buryo n'abamandateri bose bashobora kubona yuko izo kopi bafise zibifise zisa n'izo abamandateri bafise, ntagire umuntu afata ngo umandateri atwaye ikopi usagira afata iyindi kopa ikore acarugika mu iseni kumbura itariyo aho sere niho hari aho gucungira ivere kumbura itariyo kumenya kuza kutaramenya ku mugoroba nibadakongera batinda interineti na n'ibi vya mawatsapu bakabyikura kubwira abantu bahanahana inkuru bamenye ikiriko kiraba ubundi umutsi w'amatora uhagaze ngaho.
Foste Ndikumana, umuhanga wigenga mu bijyanye n'ubukungu mu gihugu cy'u Burundi, nagira ngo ngushimire cyane kuri ayo makuru n'isesengura udukoreye ku bijyanye n'amatora mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma no mukanya gakurikira tushobora kuza kongera kukwakura kugira ngo utugezeho uko byifashe muri icyo gihugu cy'u Burundi. Ndagushimiye cyane kubwa kanya wa Radio Ijwi rya Amerika.
Yego murakoze, twagerageje baturabwira natwe inkuru hirya no hino biko biragenda.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ni kuri iki kiganiro dusozereje ko amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi kuri mikoro ari kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Tubasezeye tubifuriza mwese ibihe byiza, kandi tubararikira kubandanya mudukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi.